Muri cyo kiganiro umunyamabanga mukuru wa CFC yibeyibukije ko intumbero nyamukuru ya Radio CFM Plus ari ugushyigikira abagwizatunga b'abanyamahanga n'abarundi mu gutangaza ivyo bakora hamwe n'ibindi bintu bifitanye isano. Denis Bimana yemeje ko intangamarara yavuze kuri iyo radio ku itariki ya 18 ukwezi kw'icyenda guheze yaciye kubiri n'umurongo ngenderwako wayo.
Twiyebwe aho duhagaze nk'abaserukira ishira hamwe ry'abagwizatunga n'ubudandaza mu Burundi kwaciye impande y'intumbero yacu tubikoresheje amategeko twaciye impande y'itegeko ritugenga. Ubu rero novuga ko twatanguye kuvugana n'abayobuye ugwego CNC kugira barabe ko bocinwa ingufi hanyuma tukugurura
imbere yo kugurura. Nshimiye Imana afite icyizere
kandi nibaza nabo nyene n'abavyeyi twisiguye bakabona ningene ishambre do commerce itunganijwe. Nsanzwe ndi umuntu yemera gose ndizeye ko nabo nyene nzo basigurira bakavyumva. Jewe naraciye mu ma negotiation imyaka myinshi yo batarashika ku nyishu nyayo si byiza kubivuga ariko nibaza ko tuzokumvikana. Ariko si byiza ko novuga ibyo navuganye n'umuntu onaka twaravuganye ngira tuzoheza tuvugane habonetse nyinshi tomoye.
Mukurindira iyo nyishu umunyamabanga mukuru wa CFCB atekanye ibihano
kuko ivyo bihano vyo gufatwa vyo bizofatwa muzobimenya kuko umumenyesha makuru mugenzi wanyu muzuba mwumva yahagaritswe iminsi 5 bizonugwa nugwa uzuba yahagaritswe amezi 6 canke yirukanywe muzobimenya. Kandi rero twebwe izo ngingo tuzozifata turaze gusa amategeko ka Chambre de Commerce et d'Industrie du Burundi turaze rero n'amategeko y'ukumenyesha makuru atandukanye. Hariho nk'ayandi bakosa yakozwe n'ubu tutaratora nk'irya nkuru n'amatwasubira n'ibindi navyo byo gutohoza. Abakozi bambwiye jo mu nama terega inkuru CNS yakoreye ni information brute tutarayitosora ati twasanze bayifise. Ivyo byose n'amakosa murazi la divulgation mu gifaransa du secret professionnel n'irindi kosa rirukwaryo.
Twabajije Nshimira Imana n'ibi bihano vya CNS vyakurikije amategeko n'icatumye urunana rongoye rwahora rureka radio yarwo ikavuga makuru ya politike.
Jo novuga nti uravye ikosa ryakozwe hari kosa ngo yigeze gukogwa ngaha mu 2011 muri ico gihe barahamagaye abajeje bi radio bari yisigura hanyuma baragira ikigongo. Jewe simvugira ugo gwego mugabo kuri ubu yo bambaza cane cane ko radio CBFM plus atari radio yigenga nk'izindi nari kuvuganira ka dutohoze twumva ingene byagenze mupfume mutwemerera duhane umukozi ahuye n'iryo kosa.
Eme Divine niyo kwizigirwa icegera c'umukuru wa CNC yabwijwe ya Amerika kuri telefone ku gihe CFCB yiturwa rwego ruzokwiga ico kibazo mu nama ya bose nkuko bisanzwe bigenda. Ku munsi wa kane windwi heze ico kigo cafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo c'amezi 3 Radio CBFM Plus kubera intangamarara yavuze ku bijanye n'ubwicanyi bwakorewe abarundi bikamanyora muri Congo kuwa 15 ukwezi kw'icenda guheze. Radio Bonesha FM, RPA na Radio Television Renaissance nazo zatwe uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.